Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jody Diane na hazo ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kanukanya. Muri byo harimo ukungene urwaruka rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda rikorera afashwa muri kino gihe c'uburuhuko.
Bashobore kuhigira ibintu bitandukanye, kwiga kuvuza ingoma, kwiga gutamba imbyino z'ikirundi cyangwa z'ikinyarwanda, kwiga icongereza, no kuko nko mu Burundi murazi yuko hariho bamwe bavuye Burundi twiga mu rimi cy'igifaransa bashitse no rero bitaboroheye.
Uni madama Wilhelmine Wibereho atwara igisata c'inyigisho z'amashuri mato mato na yisumbuye mu kigo Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ahadondagura bimwe mu biriko birakorega urwaruka rw'abarundi rwahungiye muri ico gihugu kugira ngo ntirutwagwe n'ubuhumbu muri kino gihe c'uburuhuko. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako nubanza nkababwira muri make ko abantu babiri bishwe n'abarwanyi b'umuhari ADF mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko vyashikije n'umutegetsi wo muri ako gace ejo kuwa mbere mu gihe kuno wa kabiri hatekanije urugendo rw'amahoro rwiyamiriza ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bwabereye ku ibarabara Mbauka Mango ni mu buraruko bw'igisagara c'intara ya Beni nk'uko vyashikije na Donate Kibwana musitanteri muri ako karere. Abegekwa ko umuhari ubwo bwicanyi n'umuhari Force Democratique Alliée FDM Faransa umuhari wa gisirikare wa Islamu wa muka muri Uganda umaze kwica amajana y'abanyagihugu kuva muri 2014 kunwa kabiri. Amashama dakiranira inyungu za politiki mu ntara ya Beni ategekanye urugendo rw'amahoro rwo kwiyamiriza ubwicanyi bubera muri iyo ntara. Dusuye muri Kongo tubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguye ambasade yayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumvuza ico yise amakuru yo kwizigirwa imeza ko ishobora guterwa n'igitero c'iterabwoba. Ambasade ya Kinshasa izoguma yugaye gushika n'ibumburi buri kuru no wa kabiri kandi abanyamerika bose bari muri Kongo basabwa cane kwiyubara. Leta ya Kongo yagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika guteza icuka c'ubwoba mu banyagihugu mu kugara ya ambasade yabo. Ivuga kandi ko Washington hamwe n'abandi bamwiwe kugira uruhara mu itunganyo ry'amatora bariko baragerageza gusamaza abazotora imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe kwigenekerezo rya 2023 kwezi kwa 12 uno mwaka. Muri Zimbabwe Leta isabwa gutanga indisha kababaro no gusaba imbabazi kubwicanye kivunga bwabaye mu myaka y'1980 abanyagihugu bihumbi bo mu bwoko bw'inke wababande mbere bagandagurwa. Imihari haranira gateka kazi na muntu ishikiza ko mu ntara ya Matabeleland abanyagihugu barenga 200,000 bishwe n'abasirikare bari bahawe imyimenyerezo na Korea ya ruguru hagati y'imyaka za 80. Mukuru wa komisiyo yagateka kazi na muntu muri Zimbabwe Elasto Mugwadi asigura ko ubwo bwicanyi bwabereye igikuru igukura hundi kwabaye uguhungabanya ahitwa gukura hundi kwabaye ugukungabanya gateka kazi na muntu. Perezida Emmerson Mnangagwa cyo kimwe n'uwo yasubiriye ku butegetsi Robert Mugabe yaranse gusaba imbabazi ariko avuga ko azokwemera ibizoshikirizwa n'umurwi w'igihugu w'amahoro no kunywanisha abanyagihugu. Akavuga ko vuba ugiye kubaza abanyagihugu ico biyumvira kuri ubwo bwicanyi. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45.341 ku mugoroba ni kuri 19.22 ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikazi ikiganiro cacu no musi tugihere mu gisata c'impunzi ya Kigomezon Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda categuye ibikorwa by'imico na karanga bigenewe abana b'impunzi bari mu buruhuko i Kigali kugira ngo ntibatwarwe n'ubuhumbu hamwe n'izindi ngeso zitabereye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Kigali Pierre Claver Niyonkuru
Abana b'abanyeshuri bariko barandikwa kugira ngo bazomare uburuhuko bariko bariga ivyerekeye imico na karanga na bafise imyaka iri hagati ya 12 na 20 bagezwe hanene n'impunzi z'abarundi ya Mariki Gomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi kivuga ko n'abanyarwanda bavyifuza bazokwakirwa gisigura ko kitokwibagira igihugu cabakiriye Madame Wilhelmine Wibereho atwara igisata cy'inyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye muri ico kigo yabwiye ijwi rya Amerika ko mu byo bategekanirije ubwo rwaruka n'imiyabaga harimwo n'ivyakahise ku Burundi hamene ntambo kavukire
ica mbere cyoco baronke ico no vuga mu gifaransa occupation hanyuma kandi abo ba jeune bashobore kuhigira ibintu bitandukanye kwiga kuvuza ingoma kwiga gutamba imbyino z'ikirundi cyangwa z'ikinyarwanda kwiga icongereza no kuvuga ku ico bita mu Faransa ko renforcer kuko nko mu Burundi murazi yuko hariho bamwe bavuye i Burundi turi muri twiga mu rimi cy'igifaransa bashitsi no rebe bitaborohe harimo no kwiga ico no vuga informatique ku bantu babikene kandi hazoba nico no kwita ama séance d'animation hamwe dushobora gutumirira nk'umuntu agashobora kwigisha bwa ibintu by'akaranga akahise ku Burundi turose n'umunyarwanda ashobora kuza kudufasha ibyo byose ni ibintu bizokorwa muri ico kiringo twa turagerageza turabe ntiduhave duta n'umuco tugume muri wa muco y'aba Barundi twa turi mu buhungi n'abanyarwanda bari ngaha anya tugarda umuco
bamwe muri urwo rwaruka barashimizwe nyigisho bagiye guhabwa igihe cyose bazomara bari mu buruhuko
Jenny Gaunziem nje kwiga icyongereza kiyadufasha cyane nko kugenda ahantu ashobora kwidebuta ukavuga ati ndiko ndiga icyongereza kangende nk'ahantu nabo bavuga icyongereza birafasha cyane gukomunikana n'undi muntu azi icyongereza cyane ugasanga na kindi kirimo azi nawe ugacumenya nyine ukamenya ukuntu wita ariko hari ibindi bari kubategura tuzokwiga jerekanye na bintu byikoranya na mbaga informatique gutamba danse nivyo navyo two turavyiga biraza kandi cyane ndabikunda mu buzima
murakoze je ndiko negura kwiga ya informatique kubera ukwisiga ndetera imbere nako na technology igenda itera imbere nararabye sanga ya informatique niyo yofasha mu buzima bwanje bwa misi yose nko kuronde peut-être amezeze nk'ishuri nkazo kwidebrouiller nka deposa nkano mu Gasper Cafe natanguza nka Gasper Cafe niyo mpamvu naje kwiga informatique niga mu 11
ikigo Mezo Shalom chatangaje ko yindi ntumbero yo kubitaho igihe cy'uburuhuko ari kugira babarinde gutwagwa n'ingeso mbi zitandukanye ubona ko benshi muri bo bafite amaraso ashushe kandi bageze mu myaka yo guhendwa no buhumbu
na cyane cyane kuko murabona mu kiringo cha vacances aba benshi barasanga baje mu bintu bitandukanye hari ugwaruka ruja mu nzoga hari ugwaruka buja mu bintu byo kunyura umubwi amatabi ja mu buhumbu eka nibindi bintu Maison Shalom irafise cyo rwa mu France ama valeur dushaka rero gusangiza nubwo gwaruka kugira ngo bamenye na cyane nka bo bimpunzi murabizi ntivyoroshe turashaka ko dusangira ibintu bimwe bimwe na cyane cyane yo message ya Maison Shalom kugira ngo turabe yuko bubandanya babaho duto no vuga mu gifaransa muri dignité kugira ngo tugire icyo cyumviro nuko hari habavyeyi bamwe bamwe bage baratwakura batubaza ati mbega ati nta kintu mutegekanya mu gihe cy'uburuhuko rero cha turanavyumvira cha dufitanya naba bo mu bavuzi b'ingoma nabo nyene bari bagize ico cyumviro tuvuga ati reka rero tubahamagare
nagitegereka none kizwi cabazokwakirwa ariko ico kigo kimenyesha ko ababyifuza bose atanumwe azosubizwa inyuma ikindi nuko nabigisha muri ibyo bisata byose bahari gihamagarira ababyeyi kurungika abana babo kugira ngo nahari impunzi bagume bafise imico nakarange k'igihugu cabibarutse byeklavini inkuru Kigali kugije ujya Amerika
Murundi naho haracavugwa ikibazo c'abana bo mwibarabara gikomeje kuba ndanse abavuga n'ijuru rya Amerika mu basigura ko bahitamwe kuba mwibarabara hakuba mu miryango ko bafatwa nabi leta ku ruhande rwayibutsa ko mu byirikira kora kugira ngo abana bakikumusaya mwibarabara ari uku barivemo ari ukuri bakuramwe ku nguvu mugenzi wacu Raymond Zimana adushikane mu gisagara ca Bujumbura aho yayazi na bamwe muri abo bana
polisi baba batwiruka ko nko mu zaho se tuza kuri binji tukabaturago nyine ya muri hati ya
kiri uruhigi rw'abana bo mu ibarabara rwatanguye mu kwezi kwa gatanu 2018 mu bisagara bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi bivuye ku mugambi wa leta wo gusubiza abana mu ibarabara mu miryango yabo naho biruko mu gisagara cha Bujumbura haracibonekeza abana bibera kandi batunzwe ni barabara abo bana bemeza ko ibarabara ryo rituma babaho kuko mu miryango yabo hari ibibazo bitandukanye
karararaje mama navuye muhira uburi byo kujya uri je nambara mirabara noteje naje mu katike kansange yo muri wanjye ari cyadzimu njewe mama nibibana na pa ari kuri mugambi urumva papa yadanye wundi mugore anangiye kwa papa uwo mugore aranyirukana ngiye kwa mama umugabo wiwaranyirukana uwo mama none no yigenda gute
bana bavuganye n'ijwi rya Amerika ribasanze muri quartier asiatique commune mukaza bemeza ko naho bosubizwa mu miryango yabo bitokunda ko bagumayo kuko umuti w'icyari cyatumye baje mu ibarabara otoba ubonetse
cyose ndi cyaje kuya muhera rica n'ubundi cyo tugaruka na umva byokunda nyimba araho nyene muri ico kindi kigo tworonka umuntu azara dufasha nyimba dutwara nko kwishura nyine tukika nk'abandi bana hanyuma tukamenya gutera imbere nk'abandi jamera ko ari aho mu muri ari business kira yo kabari nzari arayo abimenye kirahe
Mashirahamwe aharanira gatega k'abana bashima umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara bemeza ko abana basubiza mu miryango yabo bagaruka mu ibarabara kuko ibibazo bamanye babigumana Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga w'urunani rw'amashirahamwe aharanira gatega k'abana FENADEBE asaba leta gukorana uyo mugambi n'abegwa bose n'ico kibazo
umwana yasitse muhira asikanwa iyo yagiye aturuka hamwe gahindukira mu gikuri habari kibazo barabe iyo mizi baraje bitumba byukuri abana bagakomera ba kuvuga leta mu vyeyi yo imbere gaheze karonda abo bose bafite to bufasha toho bagira amatoho dakwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukana kanimba yasaka kuguma muhiri wabo canke mu muryango w'umutunze gihabwe ku 2024 hanyuma rero umuntu tweze togwe kandi byukuri hamwe leta ikoranye nabo bose afite to bufasha mu bijanye by'abana bya bose bafite umutima wo gufasha twizeye ko bizogenda neza
Mubushikiranganje bagati ya kamuntu gufatana mu nda n'iterambere ridakumira baremeza ko uyu mugambo utoroshe Martin Vyabandarongo y'ubwo bushikiranganje avuga ariko ko ivyankenerwa biriko birakogwa kugira mu Burundi ntihazobe yakivugwa abanyebarabara
si kintu dukora ngo umunsi umwe ngo turatanze itegeko bana bose acava mu ibarabara kuko muri bajya bana mu ibarabara harabace babinyegeza kandi muri ama quartier y'iruhande turazi neza yuko ibikogwa biremereye cyane twihaye hafi umwaka wose n'ubu rero nzosubira kubona ko tugira ikindi gikogwa cyane cyane ko dushaka yuko amakomine ariyo afata mu minwe cya kibazo kijaye n'abana mu ibarabara ahari ngorane nateza kuva umuti ari hariya mu kibano aho rero abantu baramaze kwigishwa abigisha byo by'imico ukuntu biyumvira ko twasanze n'iki kibazo gikomeye ibi bituma harabava biva ku bukene tuzofashanya nabo bose kuri iki kibazo gitoranyije bidufata n'imyaka ibiri imyaka itatu hazogera igihe babona yuko atabuhungiro buri mwibarabara
ibiharuro biva mu bushikiranganje bwa gatya ka muntu ubwo fatana mu nda n'iterambere ridakumira byemeza ko kuva mu kwezi kwa gatanu 2018 abana barenga 1,200 aribo bamaze gukugwa mu ibarabara mu bisagara bitandukanye by'igihugu ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kushikisa haa chumi ni imwe zoku muhingamo mshobora kudukwirikira na kuri kilo elf ilihumbi chumi na bitan na majana tatu na milongiviri kilo elf ilihumbi chumi na bitan na majana tandatu na milongiri indwi na zitanu na kilo elf ilihumbi chumi ni indwi na majana indwi na milongitatu kumusi waga tandatu no kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kushikisa chumi na ziviri inigiche zoku muhingamo mutukumvira kuri kilo elf ilihumbi chumi na bitan izena na milongimunani na kilo elf ilihumbi chumi na bitatu amajana tandatu na milongitatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kushika isaha chumi na ziviri inigiche zoku muhingamo mudukurikira na kuri kilo elf ilihumbi chumi na bitanu amajana nene na milongitandatu na kilo elf ilihumbi chumi nindwi na majana tanu na milongitatu Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Mu kiganiro cy'amashengo na madini cy'uno munsi tubandanye ikiyago twatanguye ku byerekeye imyambaro zitandukanye zishobora gutera ikibazo bivuye ku muco no ku mimerere ya bamwe n'abandi twikaze Bujumbura mugenzi wacu Diane Ndonse atwakira abatumire hatubwire abari bo hama bace baduga ku kiyago.
Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikiranira hafi imico na karanga k'abarundi turabaramukije
mwaramutse neza
turaramukije namwe bwe Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi
yabaramukije namutse nabatumviriza
ndaramukije namwe bwe Pamela Irakoze Irene umwe mu bitayeho ibijanye n'inyambaro z'abantu bita mu styliste muri migi gifaransa namwe bwe turabaramukije
ndaramukije cyane
ndaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise turabandanya ikiganiro kubijanye n'inyambaro nkuko muvyumvise turabandanya ikiganiro kubijanye n'inyambaro Sheikh Haruna Nkunduwiga musanzwe muri mu ndongozi z'amadini nta mubona yuko mubera intambamye abigeme mu kudashobora gukora ibikorwa bya byo byose bivuye kuri izo nyambaro kabigeme bambara impuzu ziva kuva hasi gushika ku mutwe abo bantu ntimubona yuko bashaka kutoroherwa gukora nk'ibikorwa bishobora kubasaba kurira kunza
ubwambeho dushaka kubanza kumenya ikibanza cy'umukenyezi cyangwa umwigeme ku mujyanye no kwemera kwa Islam nibyo abakenyezi harimo bajya babizi by'amategeko bariko baravuga ngo abantu bose barangana kungana imbere y'amategeko n'ukungana kugira ngo umugore n'umugabo bangane ni ibintu bibiri bidahuye hanyuma niko baravuga muti mbega madini ntiyoza risunga iterambere rigezweko mbega iyo terambere riza rije gusubiza inyuma ukwemera k'umuntu byo bariterambere nyabake ndiko ushaka gufata nk'uturoyo tubiri gusa kugira ngo usinjire mu bintu birebire nibyo hariho bavuga bati nta kazi umuntu umuhungu umusore w'umugabo yokora umukenyezi atokora mugabo kandi uko Imana iba yaramuremye hariho ubuzi atakwiye kuvuga ngo agiye gukora none nk'umukenyezi yonsa afise umwana yonka afise uburenganzira bukonga cyo kuguti jewe ndumukoresha wawe ndaguhe kurariza mu inga ryose giye kurikirana none umwana yeza kazokonka ryari hariho nibyo naho tubavuga ngo kungana hagati abakenyezi n'abagabo hari ibintu ko kwavuga ngo kuja kuririnza mega ayurira kubera ko yabuza kandi kazi yatoza guhereza bakora ibintu nimba byo kuririnza hari ico biza kumutimutsa mu kwambara kwica mu kwemera kwiwe mega kubera iki iyo binda kuza kuri iyo nzu ntakora ibindi bya bimore gusoma ni nkuko uvuga uti jewe nshaka duhindure tufashe mu ya kera umugabo niho harafata ico bita ishoka canke indya biti akabari baza gusatura ukavuga ati oya rewe mugore we ufata ishoka nanjije kuguteka tuvuze ngo ni bihe bya none toba turi ko tura naho buzi guteka bikuye nyo dora tuvuga tuti nkabajya bakoze mu mazu y'ubujumura bageze ruguru ntacashe kaja mu gikono bya baraza ukinjika ngo umugore yaruke hari ibikogwa bimwe nushaka bisaba ingufu naho hari abigeme n'abakenyezi bafise ingufu hari ibikogwa bisaba ingufu bikuye kugwa n'abantu b'abahungu cyangwa n'abagabo abakenyezi akora ibyo kuko uko umukenyezi mukoresha ibintu by'ingufu cyane niko uretse ko aruha aheze ugasanga niko yararemye bimwe bikaza guhinduka ugasanga n'ukuri icyo ushobora gukora wamuzanye umukundira kiko kirahinduka ubwo rukundo basanga rukora gabanuka kandi ko mu bijyanye n'inyambaro tuweze tukabubahiriza ntibavuge ngo kubera igikorwa ikiniki niki navuze ngo mbega uja gukora iki ikikorwa ikiniki ngo ngoma kuza kwamara uko icyo ngiye gukora turabe ibintu bimwe bimwe umuntu akwiye gukora kuvuga ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ngo agiye gutwara ngo byabikamye ngo amaromoruke n'ibiki uzi abantu barara bagenda bukabakira ko ngo ni ukugira ngo gusa angane na musaza we turumva ko ari ibintu bimwe bimwe turataka kujyamo byohava biza kudukura no kukwemera kw'iwacu kuko ingene basanzwe baremye dutegereza kugeraza no kubakingira kugira ngo uko kuntu Imana baremye ntagire byinshi biza guhindukamo
uko niko bikwiriye cyangwa ahubwo amasengero niyo akwiriye kujana n'ibihe nayo kugira ngo umuntu ntave acererwa mu iterambere ry'ibikorwa bivanye n'uko kwizera bifatiye kunyambara
uvuze nk'iyo kazi kuyurirana ku nzu sivyo
sibyo kurira ni kanzu yo kanzu rero biravana n'ingena ibishonyi ibigera hehe ibingana gute kugira ngushe kurira ku nzu ntusamaze abari ruhande yawe amashengero ntatwagujana nibihe ngo bavuge bati hakenewe ibintu ibi nibi nibi ngo nibambare uko bashaka uya ntibishoboka uraraba nkabo bana babigime amapataro harabagura agapira yambara akakagura abona nyina kariha bijya twumva ngo imikondo ibihejuru bijya nke ugasanga numubyeyi yayiguriye umwana ari mwambitsi aramufasha kuba kubarajanye mu isengero gusenga ugasanga bashaka tureke n'ibyo byo kuvuga mu mugongo ugasanga ntacyo yambaye ari gusa ugasanga impuzu zerekana utwo duhuzu two munsi abantu bambaye ibyo ni ibintu biratsitaza abantu nk'abo bana bakiri bato bubu imiti mica yumvira inyuma iyo mpuzu mbona ari iki
ego hari icyo haba ijyanye n'imico cyangwa mwebwe mwambika abantu mukuriye guhurira ko gati impuzi zimwe zisabazikwe kwambagwa cyanke hari ukuntu no muri amasengero nyene habari ukuntu bakwiye kugenda bahindura bivanye n'ibihe nyene babagezemo
oya guhindura niko ko iyo tumaze kuvuga kuyikwiza uraraba ko wiyikwije kandi byiza
no yego uko kwikwiza mbega uwo yambika abantu afise uko akumva abo mu yandi masengero afise uko bakumva ama mwebwe murafise uko mukumva ama mu bajeje umutekano afise uko bakumva uko kwikwiza rekomera gute
hariho ibintu bikuru kuri twavuze nkuko muvukanya Adolphe bivuze kumwigeme cyangwa umuntu ari wese ariho ibihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona mu kwikwiza ibyo bihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona birakwiye ko babipfuka
mwebwe mwavuze ko ari gupfa hasi ku kirenge ku jisho ry'ikirenge gushika ku mutwe mbega bose none bogira icyo cyitegererezo cyanke
yaba byashoboka ko bose babwira muri nuko nibaza ko atakiri kimwe kuko nashaka mu nkundire jewe narahantu nagiye haro umunsi mukuru si ko bavuga bita umunsi mukuru cyangwa rubanza haza muri ba bana babigeme bakiri bato yambaye bavuga siniko kwita ko ari kandi cyangwa ari jipo igera hepfo ku gitsi mugabe inyuma isatuye gushikaho agahuza uko munsi gashikiye akaca agenda mwe bagira ngo giye gutanga makado kagenda imbere y'abantu no mu gutamuka byanka imufata ku maguru nkuyo urumva impuzu ndende imwegereye mugabo isatuye gushikaho agahuza uko munsi uhaka kukabona urumva yuko muri ico gihe n'ukuri ntwaba duhendana je none namarambira n'abantu nti ushake ubumushikiranganye cyangwa ubutwari igihugu mu gihe wambaye ubwo buhuzu bugufi bivandi bitanga ububindo n'ukuri icubahiro abaguha ushaka kugihabwa n'aba bitongo n'abanyamunji mugabo ugiye muri ya mico kama ruguru abantu bakakubona hahandi usa dufate uciye hano abana mwibarabara bagwa ngo susu urumva nk'ibyo nta gateka bagwe mugabo hari izindi nyambaro aho uca hose avuga ati naho umwana arumwana ya myaka 8-10 bavuga ati uwo muntu umufasho bita umufasoni kintu kuko naho nyene dusuye ijambo umufasoni dusuye dushaka kugita umukenyezi wese cyangwa umugeme wese kugira umufasoni mugabo umufasoni rifisho risigura mu kirundi avuga ati uwo muntu umufasoni yambaye rupfasoni nubwo ariyo kwambara rupfasoni aho umuntu wese akavuga ati bavuze wambaye rupfasoni wambaye gute kuko izo byo byose ziba zigira hejuru y'amavi nubwo buze ngo wambaye rupfasoni sinabamesha ntabwo nza kwinjira mu kwambara kuyiwe mugabo iyo vuze ngo umuntu yambaye rupfasoni ubwiye uguru ucubona neza icyo bita kwambara rupfasoni icyo ari cyo
ego ukwambara koba byoja mu by'abantu bakwiye kwihanganiranira ko canke hariho aho bakwiriye guhuriza kugira ngo bavuge bati umuntu akwiye kuba yambara gutya
guhuriza ko twese nishaka guhuriza kuri kimwe ntibikunda mugabo ibyo duhuriza ko nuko kwikwiza kwikwiza rero biravana umwana w'imyaka 3 atangwe gutambuka imyaka 5 sico kimwe n'umwana w'imyaka 20 sico kimwe rero na mama wabo w'imyaka 40-50 ukuri kuragenda rero niko ukenera kwikwiza gusumba gose kujya umwana ushobora kumwogereza mu base niko wewe bamwogereza mu base n'abantu baba babona wewe ukuze utajya kwogera abandi babona uhishiki niko kuko rero n'impuzu n'inyambaro hari ibihimba ukiri muto atacyo bidonone yabivuze arunati abana bakiri bato bagomba kumera cyo kimwe uko imyaka iri kurakura niko nka mu gikiriza cy'umukobwa atangura guhinduka urumva ategerezwa kuhambarira nyene nk'uko bitegerezwa n'abazungu nyene bazana iyo mico barazi ko ibere abajyambarira gose ziza rero no kuraba ati umuntu ageze ngaha nk'umuntu yamakurugenda do yama yakora ibi nibi nibi hari imbuzu zibereye ateze kwambara ugiye ukingiye mu misa mufasoni yambaye imvutano yambaye icyo gitenga kiki kwiza biraryoshe gose mugabo umwana mutonyi wiwe agiye mutwaye yamufutse neza akaheza akamutwara yambaye imbuzu zishika nkaha ku yivi birumvikana umukobwa w'imyaka uri ko arakura ageze ngaha imbuzi ga mwakwifero atwita ku murundi imbere aho abayitwije ibyo mbona mu kirundi aho rero mugabo abana ababirimizi bobo bamenyereza kwikwiza gusumba ikibabaje rero nuko ibi bintu biva hanze abana bacu sabahungu sabakobwa ntibashaka kuba barundi tubashaka kuba nico kibabaje rero ugasanga bari ko bararaba zinyanyambaro babona muri televiziyo uwo mukobwa yavaruguru aje kuraba agurundira akazi aje yikwije mu kuduga kagenda ahena atitaza basanze yagize iyo niho rero dushobora kuvuga kuti kumvikana byogorana kukumvikana ntitwohuriza kuri byose mugabo rero ibyo abantu batangwe kwikura mpuzu mu gihugu je ndavyita mbere na gasema urakwiye kwambara bakikwiza ari abahungu n'abakobwa
ego Pamela mukurangiza mwebwe musanze mwambika abo bantu bivanye n'ingene bagenda barahinduka mu mutwe bivanye naho bakuriye ubwo ikintu cy'inyambaro birashoboka ko bashaka kugihuriza ku canke hakwiye kuba ukwihanganiranira muri ivyo vyikwamba mbega kwihanganiranira ni muyihe context sinzi ukungene no kivuga uhanura umuntu badaciye bahanira ko ngo yoba yambaye ngo impuzu ngufi kuko bivana naho bashaka kuba yarakuriye chanke bivanye nuko angana ivyo byose bikajamo kugira ngo bashobore kumutahura chanke bareke gutunga gatoko umuntu
erega abantu ubu turi muri Afrika kandi turabarundi n'abarundi kazi igituma rero abantu muri kintu mu kintu cyo kwambara sino ikintu cyo kwihangalerana numva nto cyakira gose kuko ikintu kimwe no kutangura kwitahura uri iki uri inde uri hehe imice yawe ivuga iki abakuraba bagusoma mwiki rero ico kintu cyo kwiyitiranya ukaza kuraba abandi ugashaka kubakopya bo barafise ibyo bemera barafise aho bageza ibyo batahura ico rero nico benshi kibasiga cyo kwihanganirana ubuze ngo ndambaye nshatse gushaza ngiye senga ubugiye gusenga ubugiye kuvugana n'Imana kuganira n'Imana rero tuvuge wambaye iyo nyambaro wahenye wagize mwene wanya ari nyuma yawe no musi ntasenze yiriwe umunsi wose ariko arakora nivyo ntuba wagiye kuraba umuntu mugabo kwambara inyambaro ituma uburi impande yawe atirimuka kubera wewe urumva icyo si kintu cyo kwihanganira vrema kimwe umurundi n'umurundi kazi yo kwitahura uwariwe ndihe mbega aho ndi ndiko ntanga message yahe numva wowe wenyene wo kwiyubahiriza navuze ati ikintu kiri ndani nico gisoruka no hanze nico ge kandi ukiyumvira ati mbega ubuntu muri ibi nambaye buri hehe unyegereye aza kunsoma mwiki
ego none nk'abahora bafatwa n'igipolisi bagahanwa kubera ko bambaye impuzu zitikwije bo muvuga kwiki
sinibaza yuko igipolisi gihora gipfa gutora bari bo bose oya sinibaza kuko barinze bagufata nuko warengeje kweri none nk'icyo mugenzanje Adolphe yavuze ati kwambara kano kakumata ko nyene ukamengo nishashara bashize cyangwa nk'impuzu y'akayungiro abantu bose bagahakwa kugongana bari ko bararaba wewe urumva nikindi kintu
ubwo ntihari ukutamenya kwizo mpuzu ziba zikwiriye
nibaza ko hari ukutamenya
ego Adolphe nta kutamenya kuri mu bantu cyane mu bacaruka muri ibyo bijyanye n'imico n'akaranga kukwambara
ukutamenya ugombye kuvuga nangira bishye nti n'ubujuju niho gutamenya nyene urumva nk'uyo muntu agira ngo naje Bujumbura none nabaye umusirimu erega nuko tugomba tuvuga abakobwa bigeme uraraba n'abahungu mbega abahungu yambara ipata agasanga yayihonyoyemo hariya hasi akayihonyura mbwa rigatabuka kandi ari bya bihuzu bikomeye bita majinisi ariko ruguru naho ari gusa no gahuzu ko munsi gakaboneka abapolisi bashaka nuko bafise ububasha nahandi wowe na twese hariho umuntu ubona kwibara utuno mukubita uti ukaryuko no mufata iyo patara yiduze uyambarira aba bakenyereri patara rero ugendura henera abantu canke yunama kwa kwandi kumukenyezi twavuga ngo umukenyezi arahena canke umukobwa no muhungu arahena ugasanga arahena abantu rero kutamenya rero abo bigira basirimu batarose bagati utakaranga ukabutaya kabanga ugiye kwigira kumwe wabona muri televiziyo ngo bambara gucya kandi ngire gucya ubuze bya by'ubustare bavuga ngo ameze kunuko ivyo si gwawe we uri umurundi kazi ifate nk'umurundi ntago umurundi kazi cyangwa ubaye ikibura byose bataya karanga
ego Adolphe ntibasharira reka tubashimire twibutsa yuko muri mu bakurikiranye hafi imico na karanga kabarundi
nanjye ndagushimiye kutumira wagize
ego Pamela irakoze Irene mwitayeho ibijyanye no kwambika abantu na mwebwe turabakenguruki
ndabashimiye cyane
Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutse ko muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi na mwebwe turabakenguruke ko mutavyo tumire ego dushimire na mwebwe mwese mwari ko muratwumviza ku kijwi rya Amerika tubibutsa ko twari ko turavuga ku bijyanye n'inyambaro mu Burundi n'umurundi kazi Diane Ndose na Indakiremesheje ndabakenguruki
Jane ndonse nawe tugukengurukira mwe n'abatumire mwari muri kumwe yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Patrick yamfaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe kuri micro nzongera kuryoherwa no kubana namwe ejo nkaho twahereye mukurindira mugumize kuri FM zitandukanye mu Rwanda hamwe na Shortwave mu Burundi kugira ngo mubandanye muryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.